Mana nyakumviriza ijwi rya Amerika. Amahoro njuti bakunze muteza matwi ibiganiro vya radio ya Amerika risamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda hano muri studio ya gatano muri kumwe na Joe Diane ni nahazwe afatikanije na turi kumwe na team ishimwe aka micro turumva ko katugoye incamake ya makuru tugiye kwashikiriza amwe mu mashira hamwe ahurikiye mu rwaruka mu Burundi yahaguruka ikibazo cyo kutihanganira kuvugwa mu bakiri bato badasangiye ivyumviro vya politique
tugizera ko inyigisho twabahaye bazozishikiriza urundi rwaruka basanzwe bayoboye muri ayo mashirahamwe ndetse no muri iyo migambwe kugira ngo dushobore kugira igihugu cyiza.
Uyu akaba ari Eric Nsengimana arongoye ishirahamwe ry'urwaruka mparanira jambere nyafrika ajape mu mfunyapfunyo. Iyo nkuru kimwe niyerekeye uwahoze arongoye Burundi Pierre Buyoya agabisha ku bijanye n'ubutungane mu gihugu cy'u Burundi ni mukanyi sase mube hafi y'amaradio yanyu. Ariko imbere yo kuja ku idonide ya makuru duce ku masonga n'andi tubafitiye tubanze tunyarukire muri Chad abantu 9 bahitanywe na bombe y'umwiyahuzi ejo ni mu Kankusi.
Nibyo koko Diane abasivili 9 bahitanywe na bombe yatezwe n'umugore w'umwiyahuzi yayiturikirije mu karere mu bihe byahise kagiye kibasirwa n'umutwe w'abajihadiste Boko Haram byatangajwe n'igisirikare hamwe n'ubuyobozi mu karere kuri uyu wa mbere. Chad ni kimwe mu bihugu byibasiwe n'urugomo rw'abajihadiste rwaturutse muri Nigeria aho hashize imyaka 40 bagaba ibitero by'inyeshyamba. Icyo gitero cyabaye mu ijoro ry'ejo ku cyumweru mu mudugudu wa Kayiga Kenjiriya. Amakuru aturuka mu gisirikare avuga ko uwo mugore ejo yaturikije bombe aho Kayinga Dinjiya yica abantu 9 abagore 2 n'abagabo 7. Uwo mubare wemejwe n'umuvugizi w'igisirikare Colonel Azemo Bermandoa yavuze ko nta gushidikanya ko ari Boko Haram. Kandia Kendia no mudugudu utuwe n'abantu babarirwa mu 2007 uherereye mu karere kari hafi y'ikiyaga cya Chad. Na karere rero abarwanyi bihishamo bagaba ibitero muri Cameroon, Chad, Nigeria no muri Nigeria.
Urakoze jo ni mu Kankusi ku mugabane wa Buraya naho Bwongereza burondera gukomeza kurushiriza imigenderanire mu by'ubudandaji n'umugabane wa Afrika mu gihe buri ko bwitegurira kuva Burundi mu muryango umwe bwa Buraya. Fidel Niyongabo
nivyo umushikira nganje wa mbere ubwongereza Boris Johnson no muganwa Harry batangaje no musiko wa mbere kubwongereza icyo gihugu gishobora gukorana neza na karere ka Afrika kurusha ibindi bihugu mu bijanye n'ubudandaje. Ni mu gihe ubwongereza buriko bwitegurira ivyerekeye amasezerano mu bijanye n'ubudandaje n'ibihugu byo mu makungu inyuma y'uko icyo gihugu givuye Burundi mu muryango w'umwe bw'Uburaya ku itariki 31 z'uku kwezi kwa mbere. Yamara ubwongereza buhanganye n'ibibazo bitoroshe mu gihe buriko burondera kongereza igihagararo cyabwo muri Afrika igitegeri gitoye cy'abategetsi b'ibihugu byo muri Afrika nibo bitavye inama hagati y'ubwongereza na Afrika ku bijanye n'imitahe umuntu abigereranije n'abategetsi bitavye inama ya mbere hagati y'Uburusiya na Afrika mu mwaka uheze canke inama ubushinwa bugirana nabo bategetsi akatari gake. Agaciro k'ubudandaje hagati y'ubwongereza na Afrika mu mwaka urangiye w'2019 kari imiliyaridi 46 z'amadolari. Muri cyo gihe agaciro k'ubudandaje hagati y'Ubushinwa na Afrika kashitse ku miliyaridi 208 y'amadolari mu mwaka urangiye w'2019. Mushikiranganje wa mbere w'ubwongereza Boris Johnson yabwiye abategetsi b'ibihugu byo muri Afrika bari mu nama ko igihugu ciwe kiriko cakira ko yari iyo nama yari kuba yabaye kuva kera.
Abategetsi bari mu nama iberere mu Budage bemeranije gushimangira ibihano byerekeye intwaro kuri Libya no gukora ku buryo amahoro agaruka muri icyo gihugu. Eje ni Mukankusi mu nkuru irambuye.
Umuyobozi mukuru ushinzwe ubanyi n'amahanga mu muryango umwe bw'Uburayi Joseph Borrell uyu munsi yavuze ko hakenewe umuntu ho gucungira hafi ibibera muri Libya kugira ngo ihagarikwa ry'imirwano rishoboke. Borrell yagize ati ntiwavuga ngo n'amasezerano hanyuma ngo uterereyo, ugomba gukora ku buryo yubahirizwa, hari umuntu ugomba kuyacunga. ONU, Afrika yunze ubumwe, umwe bw'Uburayi hari umwe muri abo ugomba kubyitaho. Abakuru b'ibihugu 12 hamwe n'intumwa z'umuryango umwe bw'Uburayi izawoni izafrika yunze ubumwe n'ishyirahamwe ry'ibihugu by'abarabu bifashishije iyo nama y'umunsi umwe imbere mu Budage bagera ku masezerano ku gihugu cya Libya aho ingabo za guverinoma zishyamiranye zirwanira ubutegetsi. Mu gihe rero abari mu nama bemeranijwe kutongera ingufu mu gushyigikira impande zirwana ntibiramenyekana niba cyangwa se ryari bazahagarika kuzi zitera inkunga. Abari mu nama bemeje ko icyumweru cy'agahenge kamaze icyumweru nyine muri Libya kigomba kuvamo ihagarikwa ry'imirwano rirambye. Umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres yavuze ko kuba hari ibihugu bishyigikiye abahanganye muri Libya byatumye impungenge ziyongera ko ubushyamirane bushobora kuzaba nk'ubwo muri Syria.
Ejo ni mukankusi na Fide Niyongabo murakoze, turaza kongera amakuru yacu igihe cy'isaha imwe n'iminota 30. Tumira amate gato hamace twerekeza mu karere.
Turabaramukije bakunzi namwe banywanye bijwi rya Amerika. Muntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ivyifuzo mufise vyo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Mu gihe hakomeje imidugararo hagati y'urubyiruko ruva mu mashyaka atandukanye mu gihugu cy'u Burundi, muri ibi bihe bari kwitegura amatora, amwe mu mashyirahamwe y'urubyiruko nka AJAP yihaye gahunda yo kwigisha urubyiruko imvugo itagize uyibangamira. Inkuru na mugenzi wacu Eloge Willy Kaneza.
Mu kiringo cy'amezi atatu aheza, ishyirahamwe ry'urwaruka mparanira amajambere nyafurika AJAP ryakoreye mu ntara za Bujumbura, mu rwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura, mu burengero bw'u Burundi, hamwe na mwaro hagati na hagati mu gihugu. Abatowe kuja mu nyigisho n'urwaruka rw'imboneza rugera ku 263 ruturuka mu migambwe n'amashyirahamwe atandukanye. Eric Nsengimana, mukuru wa AJAP, yabwiye Ijwi rya Amerika icyatumye iryo shyirahamwe ry'urwaruka ryiyumvira gutanguza ibisekeza muri kino kiringo himirije amatora.
Kubera twabonye urwaruka rugira ingorane nyinshi zifatiye cyane cyane kubura icyo rukora, rugakoreshwa n'abahiga inyungu zabo kandi ntirugire uwo rurabira ko inyifato nziza. Ikindi nyamukuru nuko usanga urwaruka cyane cyane ruri mu migambwe, ruriko ruraba vigitime y'ingorane y'ivyakahise kabi kaciye mu Burundi, ugasanga mbere rurinubana. Twaciye twigira inama yo kugira icyo dufashije mu kunaga gura umubano mwiza hagati y'urwaruka mu butandukane bwabo, gufasha urwaruka kumenya gutandukanya imigambi no kwihangira imirimo.
Mbega none ni bihe bintu nyamukuri vyigwa bihagarara ko
imvugo ibereye gufata ingingo mu matati, kwihanganirana mu vya politike, gutegura imigambi no kwihangira imirimo, gutegura itunganywa ry'ibikorwa bafatiye kuvyo bakeneye mu kibano iwabo, ruhara gwaruka mu gusimbataza amahoro no kugondoza icyo twita leadership, responsable rero predoye kurengera kahise kabi ku byabaye mu Burundi, inyigisho zo gukunda igihugu.
Nsengimana yizeye ku inyigisho ziko ziratangwa zogira kamaro, abivuga afatiye kubazihabwa.
Tugizera ko inyigisho twabahaye bazozishikiriza urundi rwaruka basanzwe bayoboye muri ayo mashyirahamwe ndetse no muri iyo migambwe, kugira ngo dushobore kugira igihugu cyiza, kugira ngo amatora azoza mu mwaka w'2020 aza amatora arimwo urwaruka, kandi urwaruka ruzi icyo rukora, urwaruka ruzi akamaro kago. Kandi nkabibutsa ko ishyirahamwe AJAP ari ishyirahamwe rimwe mu mashyirahamwe yatowe n'umugwi ujejwe amatora mu gihugu cy'u Burundi, seni, kugira ngo ushobore kwigisha urwaruka inyenge n'urwaruka rukwiye kwigenza mu gihe cy'amatora ndetse n'inyuma y'amatora, hamwe n'inyigisho z'ukundisha igihugu. Ivyo rero tukaba tubikora no muri iyo kadre nyene, kugira ngo tuze tugire amatora by'ukuri, aba amatora yizewe na bose kandi n'urwaruka rwose ruzoba rurimo.
Izinyigisho za JAP zigenewe urwaruka zije mu gihe mu ntara zimwe zimwe z'igihugu haheza amezi havugwa gushamirana hagati y'urwaruka cyane cyane rw'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD na umugambwe SNL urongowe n'icyegera cya mbere cy'umukuru w'inama nshingamateka Gatonde Rwasa uri mu itavugamwe n'ubutegetsi. Hari naho imishyamirano yahitanye ubuzima bw'abantu nko mu ntara ya Muyinga mu buraruko bushyira ubuseruko bw'u Burundi. Hari na bane mu rwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi bakiriye umunyororo wo guherayo bagirizwa ayo mabi. Eroje uri ka neza ijwi rya Amerika.
Eloje tukiri ku makuru avugwa ku Burundi. Pierre Buyoya yahoze arongoye ico gihugu yarandikiye perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni akaba ari nawe muhuza amatati y'u Burundi amusaba kugaba kwijanye n'ubutungane mu Burundi. Ni nyuma yaho Melchior Ndadaye dusubiriye kurengukishwa iri muri iryo kete. Turabibaza mugenzi wacu ari Kigali mu Rwanda Desire Hatugimana.
Muri iryo kete Petero Buyoya yanditse kugenekezo rya 16 za kuno kwezi kwa mbere umwaka w'2020 rikaja ahabona igenekerezo rya 19 za kuno kwezi nyene yibutse Yoweri Kaguta Museveni ku itariki 3 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'2019 yamwandikiye kamuhuza w'abarundi nk'uwahoze arongoye umugambi w'amahoro mu karere kubijanye n'u Burundi kandi nk'umwe wahagarariye amasezerano ya Arusha y'amahoro no kunywanisha abarundi amumenyesha ko ayo masezerano ya Arusha abangamiwe cyane kugira ko ibyo ubushobozi bumwemerera abarundi ntibasubire mu ndyane zifatiye kuri politike n'amoko. Peter Buyoya amenyesha ko kuva icyo gihe umugambi wo kurandurana n'imiza amasezerano ya Arusha wabandanije na cyane cyane mu manza z'ibinyoma zerekeye abahoze ari indongozi muri politike nawe nyine adasigaye inyuma n'abahoze ari ntwazangabo nkuru nkuru mu gisirikare cy'u Burundi. Peter Buyoya akamenyesha Yoweri Kaguta Museveni ko urubanza nimero RPC 97 guguruwe muri sentare nta inyuzwa y'u Burundi kugira abagirizwa urupfu rwa Melchior Ndadaye baburanishwe gwerekana neza ko ari urubanza rwa politiki. Muri iryo kete Peter Buyoya amenyesha Museveni ko ugo rubanza ruciye kubiri n'amasezerano ya Arusha y'amahoro no kunywanisha abarundi ruciye kubiri nibwirizwa shingiro ry'u Burundi kandi ko ruciye kubiri n'amategeko mpuzamakungu Burundi bwateye igikumu. Ku bwa Buyoya ngo ivyo vyose bikerekana ko ugo rubanza atakinde rugamije atari gukumira no gucira ibihano bikomeye mu manza za ngondagonde abarundi ataco biyagiriza bakabuzwa no guhagararirwa n'abashingwa manza bitoreye. Petero Buyoya abandanya amenyesha Museveni muri iryo kete ko amanyanga abandanya kwibonekeza muri ugo rubanza mu kudahamagaza abagirizwa mwiganda kugwa rya Melchior Ndadaye mu gihe gikwiriye no kubibamenyesha biciye mu nzira zizwi kubima uburenganzira bwo gushikira amadosiye y'abaregwa muri ugo rubanza be no kubima uburenganzira bwo kunguruza. Mu gusozera Petero Buyoya amenyesha Yoweri Kaguta Museveni ko ku izina ry'abantu bose bariko bararenganywa muri iyo dosiye y'urubanza rw'igandagwa rya Melchior Ndadaye no ku izina ryiwe bwite yongeye kandi gusaba uwarongoye igihugu cya Uganda gukora ibishoboka vyose kugira ahagarike iyo nkinamico y'urubanza rutisunze ubutungane. Tubibutse ko ugo rubanza rwasubire kugurugwa itariki 8 z'ukwezi kwa 10 umwaka w'2019 igitega ku mugwa mukuru wa politike inyuma yo gwari gwaciwe mu mwaka w'1996. Abarondegwa n'ubutungane batazwi iyo baherereye muri kino gihe akaba ari 17 bagizwe n'intwazangabo z'urwego rwo hejuru 11 Peter Buyoya nabo bakorana 5. Kugeza uno munsi 4 mu bahoze mu ntwazangabo z'urwego rwo hejuru ku ntwaro ya Peter Buyoya bakaba bafunzwe. Abo nabo ni General Celestin Ndayisaba n'abakoloneli 3 aribo Gabriel Gunungu, Laurent Niyonkuru na Aniseti Nahigombeye. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. nawe turagutumiye tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Mu Burundi guhera ku mushahara w'ukwezi kwa mbere ihuriro ry'amasendika Kosesona ritegeka buri mwarimu wese gukatwa amafaranga 500 ku kwezi ajya mu kigega cyo gutabarana. Amwe mu masendika y'abarimu ntabyemera, bamwe mu bayobozi bayo barabizize batabwa muri yombi. Mu kiganiro muri Sanga na Thomas Kamirindi, umunyamategeko Maitre Janvier Bigirimana asanga binyuranije n'amategeko.
Na namwe umuntu afite uburenganzira bwo kwaduka ngo umushahara w'umuntu agira awukate. Tukumva rero ibintu by'uko bafata abarimu bose bakabafata ikivunga ngo sendika barayinjiyemo mu gihe abo barimu nyine bavuga bati twebwe iyo sendika nayo tuzi ntibashobora kudusaba ngo tuve muri sendika tutegeze twinjiramwo, ntibashobora kudukata amafaranga ku bintu tutazi na cyane bayashyira muri sendika tutarimo tutazi. Numva umengo hari ibintu by'amahinyu kandi bicubitse cyane. Tukibaza tuti ahubwo iyi sendika runa ni rw'amasendika witwa Kosesona nimba rwagomba gukora uko ibintu bitegerezwa gukorwa, rwategerezwa gutangura kwiga ingene bagira ibyo kwinjiza abanywanyi muri iryo shyirahamwe rihuza amasendika, mugabo ntibahere mu gufata ngo abantu bose ngo abarimu bose babaye abanywanyi ngo maze utabigomba ngo navuga kugira kwemwo. Ibyo ni ibintu bimaramaje, ibintu biteye isoni, bikaba rero binanyuranye n'amategeko. Twebwe ibyo tuvuga ni iby'amategeko y'igihugu, ubundi iby'amategeko ya sendika, amategeko y'umuryango wagenga abanyamuryango. Reka duhere ku ibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi. Ibwirizwa shingiro mu ngingo ya 37 riravuga neza yuko abantu bose bafise uburenganzira bwo kuja mu masendika no kuyashinga, kandi yuko atamuntu n'umwe yohava akwegegwa mu ishyirahamwe cyangwa muri sendika kanaka. Ni kuvuga hariho icyuko umuntu yinjira muri sendika nk'uko nyine abyishakiye. Binatayeho hariho n'ayandi mabwirizwa novuga nako amategeko mpuzamakungu Burundi bwateye ku mukono. Shanchana amategeko usanga yaciye mu byo bita OIT, Organisation Internationale du Travail, aho hari amasezerano atari make ubundi bwamaze kwemeza bwemeza shanchana kuri icyo cyuko abakozi ba leta eka n'abandi bakorera mu gihugu bose bafise uburenganzira bwo kwidegembya mu gushinga amasendika no gushobora kuyajamwo, maze ibyo rero leta yarabyemeje. Kandi mu ngingo ya 19 y'ibwirizwa shingiro handitswe yuko amategeko yose, amasezerano yose leta y'u Burundi yateye ku mukono afatwa nk'uko yoba agize ibwirizwa shingiro. Ni kuvuga iyo bahunyanze mwe nayo masezerano mpuzamakungu baba yiyemeje baba bariko bahunyanga n'ibwirizwa shingiro. Umuntu ashobora kwibaza ati mbega none leta y'u Burundi ko umengo yo Kosesona si ya leta, leta y'u Burundi byovugwa gute yuko iri kirahunyanga ibwirizwa shingiro, iri kirahunyanga uburenganzira bw'abarimu, uburenganzira bw'abakozi bayo bari mu gisata cyo kwigisha.
Maitre, hari abantu batatu bafashwe: Antoine Manuma atwara sendika CPBU, na Gerard Niyongabo atwara CPDUC, na Siriac nawe Manirakiza umwe mu bayobozi ba CPDUC. Kuva batabwa muri yombi hari amakuru yabo ubu ngubu mufite?
Icyo tuzi kimwe nuko mu gusena IDH iki kibazo wagifashe mu minwe, kandi twibaza yuko wagifashe mu minwe hageze kuko mu byo ujeru harimo kubahiriza uburenganzira bw'abantu. Ni kuvuga uno munsi icyo tuzi nuko bagifunzwe, ariko kandi bari kwahoga ubusa kuko n'uburenganzira bwabo bw'abakuru ba masendika bizewe n'abandi bagenzi babo mu masendika basanzwe barongoye. Kuba batemeye gutanga ayo mafaranga cyangwa kujya muri ibi bya Kosesona ntibatezwa kubizira na bukeya, ni nacyo gituma uno munsi dufise amakenga yuko muri aya mafaranga ariko aratozwa ku barimu hashobora kuba harimo ukuboko kuba ari mu nzego za leta. Ubundi ntibyumvikana ingene izo nzego za leta zaja gufata abantu kubera abansa yuko biyibwa shanki bansa kubaja muri sendika kanaka, uko ibyo kuja mu masendika shanki kutayajamwo n'uburenganzira bw'umuntu wese ibi bijanye nuko baciye bafatwa bakaba ariko barafungwa uko n'uguhohoterwa n'ubunyanga amategeko agenga uburenganzira bw'abakozi bose yuko baje mu masendika amategeko abantu bonyine atemera kuja mu masendika mu Burundi n'abantu baba bari mu nzego z'umutekano bonyine ubundi abandi abantu bose bafite uburenganzira kuja mu masendika kandi ubwo uburenganzira kuja mu masendika ni nabwo uburenganzira baba bafite bwo kutaja mu nanirwa amasendika ashanke kutitaba akamu kasendikisha nkiriye twumva no munsi ikintu cyose mu bantu bafungwa tukasaba yuko mu gusende hashu je gutegatira kazi na muntu kukubita agashi nawe nyine ufite ingorane zo kutigenga bakagerageza aba barimo bagasubira ku mirimo yabo cyane cyane bakareka kubatera ubwoba ikintu nacyo twagomba kubwira abatumviriza ibi bintu birimo amafaranga menshi cyane
birumvikana
no munsi abarimu barenga 180,000
ba leta gusa
abarimu ba leta gusa ni kuvuga uno munsi batwaye 500,000 ku kwezi umwarimu umwe bazomutwara 600,000 ku mwaka kandi ibyo ubifatiye hamwe bica bitanga imiliyoni zababa 500,000 ya amafaranga y'amarundi
buri mwaka
imiliyoni zirenga 500,000 z'amarundi twavye kenshi by'amasendika kendera mu bikorwa bya misi yose ibyo kutama biro byo gukoresha utundi dusanzwe kugira ngo bashobore kuseruka inyungu z'abasanzwe bari muri sendika biraboneka ko aya mafaranga ari ay'umurengera ibi nabyo hari ikindi gihambaye umuntu yovuga bobo babeshi bavuga ngo nk'ibi by'uko usanga nko mu Kirundo abanyagihugu bagize inzara cyangwa ugasanga mu yindi mice y'igihugu hari ibintu by'ibiza byashoboye gushika abanyagihugu ugasanga birakenewe yuko abantu bafashwa ibintu bubeshi kuko iyo ibi bikenewe
kandi
wasanzwe ariho ubushikiranganji bubijejwe
metre aho ngaho nyine naho duhari hari itegeko ryemerera sendika cyangwa se n'undi muryango wari wose ishyirahamwe iryo ryo ryose hari itegeko ryemerera ishyirahamwe gukoresha amafaranga yaryo mu mirimo itari y'iryo shyirahamwe
ku bintu bijanye n'ibyo gufasha nk'iyo habaye ikiza mu gihugu nk'iy'abantu bahitanywe n'ibiza bisanzwe bishobora kwaduka umwanya uwo wose ishyirahamwe ryose yaba amabanki yaba amashyirahamwe yasanzwe yabikorewe utwabo n'ibindi barashobora kuvuga bakaja hamwe bakavuga bati reka dutere ubwo sendika ntishobora kugira umugambi wo kuvuga ngo amafaranga y'ikiratoza ngo nare kuzohora bafasha mu by'ibiza nk'uko womenga bagomba gusubira leta cyangwa bagomba gusubira ubushikiranganji bujejwe ibyo bintu ni kuvuga sendika amafaranga yo nyine ibenwe gutoza twanywanyi bayo n'ibijanye no gucungera no guhagararira inyungu z'abantu muri iyo sendika inyungu z'abakozi
niyo nshingano ya mbere na mbere
niyo nshingano ya mbere bashobora gufata uno munsi bajya batoza amafaranga kizohora bafasha leta ngo bazohora bafasha urwaruka bazohora bafasha abahungutse bazohora bafasha ibindi kuko ibyo ni biri mu bijanye n'ibyo sendika iteza gukora amafaranga yonyine amafaranga ikintu cyonyine bashobora kuyakoresha mu gihe bayatoje ni ibyo guhagararira inyungu z'abakozi baba basanzwe ari abanywanyi b'iyo sendika ibindi birashobora gukorwa mu gihe bifashwe n'inama idasanzwe nk'iyo habaye ikiza mu gihugu umuntu wese ashobora gusabwa guterera ibyo n'ibisanzwe mugandi ushobora kubigira umugambi n'imbere y'uko icyo kiza gishyika utwo dutoza amafaranga tuzohora dufasha mu biza bishobora kuzoza birashyika
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda turaganira na Maitre Bigirimana Janvier ku kibazo cy'amafaranga y'abarimu b'abarundi agomba kujya muri kosesona guhera mu mpera z'uku kwezi guhera ku mushahara w'uku kwezi kwa mbere 2020. Olivier we
asabwezabwe ni Bujumbura mu Carama icyo nagomba gushikiriza nuko ubwa mbere bwo genda mu ngisha iryo
bintu none Olivier duhereye aho ngaho wowe uri muri sendika
afite ingene byatanguye ibyo bintu byatanguye mu bantu bo mu mugambwe urumva
oya banze umbwire nawe nimba hari sendika urimo cyangwa nimba ntayo urimo
iyo nyene nyiro twinjiyemo
kosesona
yego ariko ingene badusigurira muko tubyinjiramwo batwereka yuko ari sendika nshashe ivutse ibyo bindi vyaje mu nyuma rero uko twavyinjiyemo batanguye gukwega abantu bari mu mugambwe namwe mumaze kubona benshi muri mwebwe bari muri urya mugwi baca batangura ibintu byo kuza barabakwega cyangwa babintu babereka mutagenga inyungu z'iwanyu ntizoba zikingiwe
none se Olivier baba sobanura ngo solidarité nationale bababwiraga ko ari solidarité gufatana munda kwanyu hagati mu banyamuryango mu banyakosesona
ego ariko ibyo by'amafaranga ntibabitubwira ama bace baza kudusigurira mbere hari mu kwezi kwa 11 badusiguriye ko tutegereza kuraba ingene tuza turaterera igihugu muri ibi bihe Uburundi buri mu bihano urumva twe mu ruhande twari turimo ntitwabitegereye nta n'ibyo twemeje ariko haca haza ingingo ivuye hejuru batubwira yuko tugiye gukatwa amafaranga ashyirwa ku 500 buri mwigisha wese ku kwezi.
Niko Olivier, amategeko agenga kosesona warayasomye?
Amategeko ko yanditswe bo badusigurira.
Statut na règlement d'ordre général.
Ego, uko byanditse siko batangiye kuzana ibintu by'inyungu yabo ntibasigura bya bindi byanditse.
Ariko muri statut haba handitsemo objectif, nimba nabyita objectif ure but. Mbese icyo murondereye, icyo mugendereye, icyo mugamije kugeraho muri izo ntuze objectif, ibyo ngibyo byo gufatana munda mu rwego rw'igihugu birimo?
Oya, ntibirimo namba.
Eh,
ntibirimo namba, ahubwo gusa byaje mu nyuma baza kudusigurira yuko kuri izi ngorane ziko zirashikira Burundi no kungene ibihugu mvamakungu bitariko birafasha Burundi dutegereza guhagarara amagabo.
Yego,
nakubwiye ubwa mbere bwo ko byatanguriye mu bintu by'imigambwe, batangura kubyumvisha abantu b'imigambwe, gushikaho abandi batari mu bintu by'imigambwe babyinjiramo babisunitsemo n'ababandi bari mu migambwe.
Ubu rero bihagaze bite? Wowe Olivier, ukwezi kugiye gushira, agashahara kawe amafaranga 500 azavaho?
Mu byo twebwe dusaba, kuko je nkaho nterereye aho nigishiriza, turi dushika kubigisha 40 batari mu rugo rutonde, banditse urupapuro bagwerekeza ku muyobozi bamubwira yuko ibyo bintu tutagiye kubyemera n'akazi dushobora kugahagarika. Ibyo bibaye kuko ntibiri mu ntumbero twaganiriye kugira ngo twinjire muri kusosoma.
None se Olivier, ukutubwira ko ari abanyamigambwe, ubwo genda ibwira ko ari umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD wabitangije nkurikije ibyo uvuga?
Neza cyane.
Aha, none se we kutanze ubu buhamya ntabwo bufite?
Bo, kuba mfise ubwoba, mu bisanzwe aho tugeze harageze aho umuntu avuga ukuri akakuzira.
Yego.
Harageze aho umuntu, kuko umwigisha niwe muntu wa mbere ahembwa amahera make, yigisha umukuru w'igihugu, akigisha abaganga, akigisha abasirikare, akigisha inzego zose zibaho. Ariko nitwe duhembwa make, ama bakaja baza kuducinyiriza kuri tuwa tundi dukeye.
Olivier, ndagushimiye cyane ubu buhamya bwawe.
Murakoze cyane.
Eka tumabasi Kamili ndi natwebwe tugushimire, twongere dushimire na Maître Janvier Bigirimana mwari musangiye ikiyago muri isanga. Mushobora gusubira kucumva nshuti bakunzi bacu kuri wezi tata kaburungu radio yacu vewa kaburungu com muje ahanditse muri isanga. Mukanya turahana gahindukira. Ariko imbere yo guhana gahindukira, tima twibutse abakunzi b'ijwi rya Amerika amakuru agezeho hirya no ku isi.
Umuyobozi mukuru ushinzwe ububanyi n'amahanga mu muryango w'umwe bw'Uburayi, Joseph Borrell, uyu munsi yavuze ko hakenewe umuntu wo gucungira hafi ibibera muri Libya kugira ngo ihagarikwe ry'imirwano rishoboke. Abasivili 9 bishwe mu burengerazuba bw'igihugu cya Chad bahitanywe na bombe yatezwe n'umugore w'umwiyahuzi yiturikije mu karere mu bihe byahise, kagiye kibasirwa n'umutwe w'abijahidiste Boko Haram, byatangajwe n'igisirikare hamwe n'ubuyobozi mu karere kuri uyu wa mbere.
Urakoze team ishimwe ku mugabane wa Buraya, naho umushikiranganje wa mbere w'igihugu cy'u Bwongereza Boris Johnson n'umuganwa Harry batangaje uno munsi ku wa mbere ko Bwongereza ico gihugu gishobora gukorana neza n'umugabane wa Afrika kurusha ibindi bihugu mu bijanye n'ubudandaji. Ni mu gihe Bwongereza buri ko bwitegurira ivyerekeye amasezerano bijanye n'ubudandaji n'ibihugu vyo mu makungu, inyuma yuko ico gihugu kivuye Burundi muryango umwe bwa Buraya hari kwigenekerezo rya 31 y'ukwezi kwa mbere yamara abwongereza buhanganye n'ibazo bitoroshe mu gihe buri ko burondera kongereza igihagararo cabwo muri Afrika igitigiri gito icabategetse ibihugu byo muri Afrika nibo bitavye inama hagati y'ubwongereza na Afrika kujanye n'imitahe umuntu abigiranije n'abategetsi bitavye inama ya mbere hagati y'Urusiya na Afrika no ngahadusozere amakuru twa tuafitiye makomi yashikiza na Jean Diane na Hazwe mfatikanije na
timu ishimwe
twemi turabakenguruka koze Facile Gebehu na Ingenieur Tian twari kumwe muhinga bw'ivyuma.